umuyaga wari mwishi gose naho wari mu nzu barumva ko inzigo mbi ipugwe aha bose barayihanze aho bose arayihanze hariya haruguru hose harasambutse iyo hakurya hose harasambutse abantu benshi barayihanze
ubu ni umukenyezi wo muri karitsiye ya Mutanga Sudire ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hamwe muharaye hakubiswa cyane n'imvura ivanze n'umuyaga aratubwira ko iyi mvura yaje n'uyu mugabo wakora akazi k'ukumwa kahagaze kubera aho yakorera hasambutse
kubera hari umuyaga wari mwishi gose naho wari mu nzu barumva ko inzigo mbi ipugwe aha bose barayihanze aho bose arayihanze hariya haruguru hose harasambutse iyo hakurya hose harasambutse abantu benshi barayihanze yina amabati yagiye barayatara hirya no hino ku gasozi
asaba leta kugarukira cyane cyane ku miryango ifite abana bato bato
nk'abantu bafite nk'abana ubu ntibafite icyo baryamikaho abana hariya nk'abana benshi usanga nk'ubu niba nyina yarafise nk'utuntu yadebereza ko ngaho abenshi batunzwe no kwiyunganya mu tuntu duto duto nk'abana benshi nk'ubu barayo batarose aho baryama kubera ibintu byanyagiwe hari uba yiryamira ku karago urumva akarago kamaze kujyamo amazi umwana ntabakirose aryama
muri zone ya Kanyosha mu bumanuko bwa Bujumbura irimo amazu arenga 150 n'amashengero 5 n'ishuri rimwe byasidutse abahatuye bibaza kwitunganya wari bijya imivo n'imiserege bitwara amazi biri mu byunyura ibintu
byari bikomeye mu magana wabaye mwinshi nta kundi kuko yabaga ubuzi bw'abuzi bwase mu batwoca dukora gute kumenya ko byogenda cyo mudufasha ahubwo gatura ubuzi buca buhagarara kwe kujya guhindara umuntu Bujumbura biraguhira karekare ubwo uragwana bigakomera nyine ikintu twasaba nuko leta yacyo dufasha kubera ubundi bwo tubona umengo n'ikibazo
bisanzwe turiko turahanga mu Kanyosha igituma inzu zigunda kubamagurika keshi hari higi usanga imiserege idakwiye ugasanga imiserege ica mu masite ari imiserege mito mito kandi gace cyamwe amazi menshi bigatuma n'inzu zyaho zibomagurika uriko uraraba Kanyosha nzima siyo inzu zo kwa amazi irabomoka ego kuko n'ahandi imvura iragwa kandi ikagwa ku bwishi bitumwa n'ibyo by'imiserege bigatumwa kandi n'ibinombore baza barashyiramo kandi ubona isi ya Bujumbura idakomeye umusenyi
umugabo ari mu bajeje ntwaro ku Mutanga Sudire asanga abanyagihugu bakwiye kujijuka
gusanga leta yari ifite umugambi yo kuduhimiriza kugira ngo umuntu wese amazi yiwe ava ku nzu agerageze kuzaramenya agira karugari ajya muri puzari aguma ngaho hantu ariko abene gihugu ntibazumva kumwe cyane ko bafite n'abaparasera atari kirenga mato agacabona kumenga gize puzare mu rupangiwe acabona kumenga iparasari wagiye kwimara ariko agacarekerera amazi agatsendera namanuka aja ku wundi atera uwundi gushika
aba mikoro make nabo nk'uyu bavuga ko bwafutse umuntu wamwe
isi umuntu waka indarura yaka utayifise naho uraba nyene imvura itari kiragwa ukabora ryaba muri cyo gihangara nyene ukabona ko bwoca nta kindi musanzwe ufise uburyo hari umuntu yisanurira utafise uburyo nawe aca barabo twakingiriza amakabara abaho bukebuke uko zosanga keshi bafise ibintu bakingiriza bafata ibishanga cyangwa amahema ugasanga baye mu ihema sinzi ko mwamwabibonye namwe bw'ahantu babasidutse ku budafise uburyo kugira cyayisanurira ego
igihe twateguriye inkuru y'ingingo zemejwe n'umushikiranganji ajeje intwaro yo hagati n'umutekano ari nabaraba ibijanye no gutabarana n'ubukinga ibiza n'isibe ntizari bwamenyekane kuko yabanje kuja mu bikorwa z'inama ya komite yo kurwanya ikiza cya COVID-19 asanzwe atwara mu gihugu imbere yo kuja kugendera uduce twaguyemo imvura y'umurengera ariko n'umushikiranganji wo gufatana mu nda hamwe n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura ariko umuntu wishize jide nije imbere y'umunyamabanga ntayegayezwa mushikiranganji bujejwe inyubakwa yakanguriye abanyagihugu gufasha leta mu kwijukira ibikorwa rusangi kuko amikoro yayo atoyishoboza guhangana yonyene n'ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe bituma imvura y'umurengera n'imiyaga n'isendanisha ry'amazi
nuko mu Burundi twamaze igihe ibikorwa bitugira isukurwa ry'ibiraro n'ibindi byose bitaba ku buryo bwabuze ariko ubu gushika ubu bamenyesha yuko ubushikiranganji bwacu bukwanye n'ubundi bushikiranganji bwije gasa leta ku buryo bukwiye ku buryo umukiringo cy'umwaka uza 2022 hazaba ari uburyo bukwiye kuzatubwira dukurikana ibikorwa hakiri kare nk'uko byahora kera twateye sisiteme yo gukora ibikorwa rusange ubu ni ukuvuga yuko kare twagira turagira amaperedofu akaza amantrepise bigateba ubu dufashe umugambi yuko twebwe na bene gihugu ibyo dushoboye kwambuka ko tukabikora kugira ngo dutabare hakiri kare
ibitigi nyifata k'ibanza byatanzwe n'ubushikiranganji bujejwe umutekano byerekana ko amazu 372 yari yabomotse ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hamwe no mu ntara ya Bujumbura bihana urubibe mu mvura ivanze n'umuyaga yo kuri uyu w'Imana maze umwana w'umwigeme nawe akaba yahasize ubuzima. Eroje uri kaneza, Ijwi rya Amerika.